Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Uwo ni Bwana Raforge Fils Bazeye, ahakana ibirego by'umutwe wa politiki inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi CNRD ubwiyunge, wari washinje FDLR abereye umuvugizi kwibasira impunzi z'abanyarwanda mu mirwano yabereye mu karere ka Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarayagiriye uruzinduko i Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho yasabye abayobozi b'inzego z'ibanze kwegera abaturage bakabakemurira ibibazo. Izi ni zimwe mu nkuru Ijwi rya Amerika ribagezaho mu kanya. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, baramutse neza.
Baramutse Eugenia. Muri Somalia, sentare ya gisirikare yo mu gisagara cha Bosaso ni mu buraruko bwa Somalia yaraciriye urubanza rwo gufa ku munsi wa mbere abarwanya indwi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab Abdi Fattah Haji Adeni n'umukuru wa sentare ya gisirikare mu ntara ya Puntland yatangaje ko barwanyi ari bo bagandaguye abategetsi bo muri iyo ntara mu minsi iheze. Adeni yatangaje ko bahawe iminsi 30 yo kunguruza urubanza taraho ingingo ya sentare ikazoca ishirwa mu ngiro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaravuganye ubwa mbere kuri telefoni n'abakuru b'ibihugu wa Nigeria Muhammadu Buhari, mu nyuma avugana n'uwa Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Ibiro bya Perezida wa Nigeria byatangaje ko Trump na Buhari baganiriye ku bibazo byerekeye iterabwoba, kandi ko Trump yemereye Buhari ko Amerika izokomeza ugufashanya mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba biciye mu gutanga ibikoresho vya gisirikare bikenewe. Nayo ibiro vya Perezida wa Afrika y'Epfo byatangaje ko Perezida Trump na Perezida Zuma bemeranije gukomeza ubucuti ibyo bihugu bisanzwe bifitaniye. Byatangaje kandi ko baganiriye ko ari nkenerwa ko bakorera hamwe ku bindi bibazo, cyane cyane ibyo gutsimbataza amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Tukiri muri Amerika kandi, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yise igihugu cya Korea ya Ruguru ko ari intambamyi ikomeye, ni nyuma yaho icyo gihugu gigerageje misile balistike ejo ku munsi wa mbere. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere nyene ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau ku ngoro ya White House, Perezida Trump yavuze ko leta yiwe igiye gukorera ikintu gikomeye Korea ya Ruguru, ariko ntiyatomoye ico kintu azokora icyaricyo. Inama yawo ni nayo ijejwe umutekano yaciye ikorana mu mwiherero kuri ico kibazo ku mugoroba wejo ku munsi wa mbere nyene mu masaha yaha muri Amerika. Inama yari yatumwe ko n'ibihugu bya Leta Zunze za Amerika, Ubuyapani na Korea y'Epfo. Abagize iyo nama uko ari 15 baraneguye ico gikorwa bise ko gica kubiri n'amategeko mpuzamakungu, bemeranya gukurikiranira hafi Korea ya Ruguru no kuzoyifatira ingingo zikomeye, ariko izo ngingo nyene ntizavuzwe izarizo. Amakuru kuri Pakistani, naho igipolisi cha Pakistani cyatangaje kumwihevyi yiturikije ko bombe ari mu bantu bari mu myiyerekano mu buseruko bw'igisagara cha Lahore yica abantu bashika 13 abandi 85 barakomereka. Abategetsi babiri b'igipolisi bari muri abo bafuye. Abatabara bamenyesha ko bafise ubwoba k'ibitigiri by'abahasize ubuzima bishobora no kwiyongera. Iyo myiyerekano yari yatunganijwe n'abakora mu bisata by'imiti n'amafarmasi bariko biyamiriza ingingo zishasha zafashwe muri ico gisata. Ababonye igihe ivyo vyaba bavuga ko abapolisi bafuye bariko barumvikana n'abateguye iyo myiyerekano kugira bayihagarike. Iyo bombe yaturitse inyuma y'iyindi nyene yari itezwe mwibarabara yaturitse yahitanye abasirikare batatu ba Pakistani ku rubibe ico gihugu gihana n'igihugu ca Afghanistan. Tugaruke muri Amerika ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko abapolisi bahagaritse abantu barenga 680 mu ruhigi rwo kurondera ababa muri Amerika bateye kubiri n'amategeko benshi muri bo bakaba bafise ivyo bagirizwa Secretary w'intwaro n'umutekano mu gihugu John Kelly yatangaje ko 75% muri abo bagiye gusubizwa iyo baje bava yavuze kandi ko igikorwa bakoze kiri mu mirimo ya misi yose basanzwe bakora abo bantu bahagaritswe mu bisagara bya Los Angeles, Chicago, Atlanta, San Antonio hamwe na New York Perezida Donald Trump yatangaje ejo ku munsi wa mbere kw'ico gikorwa kiri mu byo yemereye abanyagihugu mu bihe yiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu Naye munyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Antonio Guterres murambabarira yatangaje ko ababajwe n'ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwiyamiriza igenwa ry'umunye Palestina Salam Fayad kugira be intumwa nshasha y'urwo rwego mu gihugu cya Libya yatangaje ko Salam Fayad ariwe muntu akwiye ayo mabanga muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba zarazibiye igenwa giwe ku munsi wa gatanu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley niwe yatangaje mu ikete ku Amerika idashimishwa n'ingingo yo guhitamwo Fayad kugira aserukire ishyirahamwe ONU muri ico gihugu cya Libya yatangaje ko mu kiringo kirekire cyane ONU yahengamiye ku ruhande rw'ubutegetsi bw'abanye Palestina mu byagize ingaruka kuri Israeli
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru cyute rero haya namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radio ijwi rya America vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu Bigeno neho mu karere k'ibyaga bigari duhere mu Rwanda Mu ruzinduko rw'umunsi umwe yaraye agiriye Inyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda Perezida Paul Kagame yasabye abayobozi n'inzego zibanze kwegera abaturage bakabakemura ibibazo aho gutegereza ko bazabitura Perezida ubwe ni mu gihe muri ako karere ka Nyagatare hakigaragara ibibazo byinshi bishingiye ku mitungo itimukanwa nk'amasambu inkuru irambuye murayegezwaho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
reka nkwereke barenza bo twasabye none ngirango Eka hagira babanza babumve mu minota mike tubiyungurure tumenye ibyangombwa Babanze banze bakumve banze babwire icyo ushaka kuvuga
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aratanga umurongo ngenderwaho ku baturage ba Nyagatare bafite ibibazo bashaka kumugezaho byari ukubanza kubitisha kuri ministri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Francis Kaboneka bikabona kugera kuri Perezida Kagame Ariko mu kiganiro cyatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu byagaragaye binumvikana ko abaturage batashakaga gupfukiranwa bifuza kubwira ibibazo byawo umukuru w'igihugu nta wundi banyuzeho
Ntabwo ibyo kwa ari byo Banza umve umvugo ukubaza Banza umve ministre wangu hanyuma nawe ngenda kumva Ntabwo ndi bukumve rero nico kibazo nutumvira neza
Ibibazo by'imitungo itimukanwa nk'amasambu kubabonye amahirwe yo kwibwira umukuru w'igihugu Nibyo byiganje muri ako karere.
Papa rafite isambu gitinda, leta irayitwara babubaka segiteri, batuguranira rwangi mu gishanga cya rwangingo, 1998. None nyakubwa Perezida wa Repubulika, igishanga bakidukuyemo.
Ntabwo bishanga ubundi bakwiye kuba babitangamo amasambu, aba bantu bakoze bitari.
None nyakubwa Perezida.
Mu buyobozi bagushakire uko bakemura icyo kibazo, niba bahereye ku ishingiro ryacyo.
Hari nibibazo nk'ibi Perezida Kagame yategetse ko bigomba kuva mu nzira mu maguru mashya kuko atiyumvisha impamvu abategetsi mu nzego zo hasi batabikemura.
So meya iki kibazo gikemure vuba na bwangu.
Murakoze nyakubahwa Perezida Kagame.
Mu cyumweru kimwe. Reba abo bantu hano nyuma y'icyumweru azababwira muzamushake ababwire niba ikibazo kitararanye.
Murakoze nyakubahwa.
Ariko ubu ni urugero rumwe n'ibindi. Ibindi biba byicaye nk'ibi bitegereza uyu munsi uko naje mu kibazo.
Ukurikije umurongo mukuru w'u Rwanda atanga imbona nk'ubone mukumva no gukemura ibibazo muri rubando bwa uratomoye ariko birashoboka ko abashinzwe ishyirwa mu bikorwa ryabyo bo baba babisigaho. Ingero zifatika zareberwa mu ruzinduko umukuru w'igihugu yagiriye mu karere ka Karongi mu burengerazuba mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2016. Aha hazamutse uruhuri rw'ibibazo bimwe muri byo byari bimaze imyaka isaga 15 kandi byumvikana ko Perezida Kagame yari yarategetse ko biva mu nzira, ahubwo hakunze kugaragara bakumira baba baraye rwantambi bakurikiye umukuru w'igihugu mu gace yasuye ngo batamugera imbere. Kubera uruhuri rw'ibibazo umukuru w'u Rwanda yakirijwe muri Nyagatare adashobora kumva burumwe, byabaye ngombwa ko ategeka ko hajyaho uburyo bwo kuzabikemura.
Ntabwo twakumva buri kibazo cyose uyu munsi ngo tubikemure, ariko noneho icyo turi bukore, abayobozi banyu bamwe kandi nibashya, ndashaka ko bashyiraho iminsi bazicarana namwe ibibazo bigakemuka, ibita ibigoranye tukabibafashamo ukuntu byakemuka.
Ku iterambere ry'akarere ka Nyagatare, umukuru w'u Rwanda yashimye ubufatanye abaturage bagirana n'ubutegetsi mu mugambi wo guteza imbere igihugu muri rusange, abakangurira kongera ingufu mu mikorere bagatandukana n'ubukene. Zimwe mu mbogamizi zikibangamye nk'uko ubuyobozi bwa Nyagatare bwabibwiye Perezida Kagame zirimo iz'imiriro y'amashanyarazi atarakwira henshi muri ako karere. Perezida Kagame yizeje ko bagomba gutandukana n'umwijima mu bihe bya vuba,
ahubwo mujye muhora namwe mufite uburenganzira ngo kutwotsa igitutu mugabe ngo ariko amashanyarazi mwatubuye arihe, byatuma n'abandi bagenzi banjye dukorana nabo bagerageza kwihuta no kwihutisha ibintu hari ubwo bibagirwa.
Iyi ngingo yo gutandukana n'umwijima ku bice bitandukanye by'u Rwanda n'ubusanzwe iri muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 2017-2017. Perezida Kagame yasezeranije ko 2017 izarangira abafite amashanyarazi bari kuri 70%, kugeza ubu imibare igaragaza ko abafite amashanyarazi bari kuri 30%. Akarere ka Nyagatare Perezida Kagame yasuye gatuwe n'abasaga 550,000, 80% byabo batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric Bagira ubusa kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa FDLR urahakana ko utigeze ugaba ibitero ku mpunzi z'abanyarwanda mu mirwano yabaye mu karere ka Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru gishize, umutwe wa politiki inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi CNRD ubwiyunge wari washinje FDLR kwibasira izo mpunzi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umuvugizi wa FDLR Bwana Laforge Fils Bazeyi ireme ry'ibirego bya CNRD.
CNRD yavuze ni ibinyoma byambaye ubusa, kuko buri wese haba muri Congo haba hanze ya Congo isi yose bazi yuko FDLR yarize inzu z'abanyarwanda kuva amakambi yategeka muri 1996 kugeza mu magingo aya, kandi FDLR yarize na niyo mpamvu yashinzwe yumvikana yuko rero idashobora kurasa ku bantu ishinzwe kurinda CNRD. rero ahubwo yo ifite ibibazo yikururiye kubera yatoteje abanyagihugu b'abakongomani basahura ica, noneho abahungu babo bahitamo gufata intwaro, ubu akaba aribo bari kurwanya CNRD. noneho yabona ifite isoni zizi yako ingarukize igashaka kwikura mu isoni igashaka kubyitira FDLR, kubera yuko abagize CNRD ararigiye kuri FDLR. ariko FDLR nk'uko nta na rimwe ishobora kurasa ku mpunzi yari indi myaka yose ingana gutyo idashobora kurasa no ku bakongomani bacindikije.
Ahubwo CNRD mvugana n'umuvugizi wayo Bwana Barnabe Sinayobye mu cyumweru gishize yavugaga ko mukorana n'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi biyita Banyatura aba mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru mukagaba ibitero ku mpunzi z'abanyarwanda. Nibyo koko M23 murafatanya?
Ibyo birashekeje cyane, birashekeje rwose kuvuga ngo FDLR yakorana na M23, ni nko kuvuga ngo injyange yabaye ifitiye imbere yose agaca kumvikanye n'inkoko. Ubwo rero ibyo CNRD ivuga nk'uko nari maze kubivuga, ibiri byivuga kubera ikintu ifite n'ikimwaro ifite, kubera abarwanyi b'abakongomani barayisingirije cyane, bamaze kwishyikira ku birindiro byinshi yari iriho. ubwo rero kugira ngo yikure mu isoni ibintu byose igashaka kubigereka kuri FDLR, ariko nuko nitagira ibwami babeshwa menshi hamwe muri kure n'imisoro byibemeje, ariko mugeze ubwo aho ibirwanyi iri kubera mwakanye na CNRD FDLR ntabwo ibirimo.
Ariko se ubusanzwe CNRD ivuga ko irengera impunzi z'abanyarwanda, namwe muvuga ko murengera impunzi z'abanyarwanda, icyo muhuriyeho ni iki ese hari kibatandukanya aho ubu
abo batwigumiyeho nabo ni abanyarwanda ni impunzi z'abanyarwanda birumvikana ko nuko kwigumura hari impunzi bafashe ingwate ubwo nta nicyo kibazo turahamagarira izo mpunzi zafashwe ingwate ziherekwa uko ibindi bicitse kuko n'ubundi byafashwe ingwate bisange FDR nk'uko yari isanzwe izirinda naho FDR ifite gahunda zirindwi zayo kandi byayikomeranye ntashobora kumara
mwese mu mutwe wanyu wa FDLR nzi ko leta y'u Rwanda imaze igihe ibahamagarira gutahuka mu gihugu gahunda zanyu zo kugira ngo mutahuke mu Rwanda mwatubwira ko zihagaze he
gahunda zo gutahuka iwacu zirakomeje kuko n'ubundi tuzimeze ko twishanga tugomba gutaha mu gihugu cyacu twahitwe niko tugomba gutaha turi gupfukamira irangoma y'agatsiko y'i Kigali tugomba gushyikirana n'ubutegetsi bw'i Kigali tukumvikana ukuntu impunzi zihejeje ishyanga rya kirenge 20 zigomba gutahuka kandi zigomba kugira ijambo ku buzima bwose bw'igihugu cyazo ubwo niyo mpamvu na mibi guverinoma ya Kigali igomba kwemera igashyikirana n'abandi batavuga rimwe nayo uhereye kuri FDR tukumvikana ukuntu impunzi z'abanyarwanda zigomba gutahuka yazo kugeza ubu ariko ngira ngo nayo izabone ko amaherezo nta wundi muti usigiye gushyikirana kuko natwe twifuza gutaha kagombye kugira umunyarwanda wenda guhutara kubera intambara yaba yongeye gufunzwe mu Rwanda.
Ndabashimiye cyane. Ni Laforge Fils Bazeye ni umuvugizi w'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Congo urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
Murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika tujye noneho mu Burundi aho umuntu wari usanzwe hakoresha imodoka itwara abagenzi yishwe arashwe mu ijoro ryo ku cyumweru imodoka ye ikibwa. Ibyo byabereye muri komine ya Kiremba intara ya Ngozi. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze afite ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Nsemana Musa niwe yarayishwe arashwe n'abantu batamenyekanye. Imodoka yari karagendesha yaribwe. Ibyo bikaba byabaye nk'igihe cy'isaha 12:30 bugorovye kuri uw'Imana. Muri iyo modoka yunguruza abantu n'ibintu yo mu bwoko bwa Probox, umuhisi yari kumwe na nyene umuduga. Nyine imodoka yari asanzwe ari muramu w'umuhisi Seremani Nkuru Nziza yaracitse ku icumu. Twamusanze iwe ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe mu ntara Muyinga araheza aratubwira ingene bashitse aha bereye umutego.
Dushite kumasanganzira mpaye inimero zabo za telefone bambiye kubaza kumbwira baje gupakira ibihage byabo kubishyira mu mifuko kuko n'imifuko bari bayifise ati hanyuma tuguhamagaye wowe uze kwiyaranjuze ntuduhemuki cye nanye nacyampakira abantu nagaruka igasogwe. Nyuma yaho turabona ku telefone yiwanje nyine ndaba telefone none mwamuhaje kwitegura nashangira ati twebwe hari ikibazo cyabanye gutugora imoto iradutobokana tuhageze ubunyene bwatuma turatekera ahora bashagira ngo banze bugorobe ntihabe hakibona kugira umuntu atumenye ibyari byo. Jewe rero nje nshasanga bandindire ukabara kwibarabara ryo mu Kibezi rya mbere uvuye Masangande banze gushikira ko uwo mwe niwe yace ashambwe ati burya ha hantu nihajya muziko twabashyize ngaha hafi bati nikunzugira gatatu.
Seremani Nkuru Nziza avuga ko bagiye kubona ko baguye mu mutego ataco bakivuna muramuwe aca arahatakariza ubuzima.
Ni kuvuga tumaze gukema yuko baba bagomba tugirire nabi nabwira umushoferi nahagarika imodoka tuhamaze kugwa mu gatatu kuko nta mihani hari ni mu gahinga akihagarara wa mu gatatu yiciranye inyuma niwe yaciye amfata ku ipantaro amfashe ku ipantaro jenshi ndasohoka nshinguvu nshyira mu kubita nkokora mu gatuntu nshyira nibutse atangura kundasa ngiye kugira ikibazo kumusanzwe ni aritunze n'umuryango nende yiguze ba nta n'amezi binabwaye marana narifite n'ideni ry'imiliyoni 3.
Twashitse ku mutumba wa Gakere muri komine ya Kiremba twasanga umukuru wa karatiye Kibezi Bigirimana Gerard batazira Isa arongoye iyo karatiye Kibezi yegereye ahabereye umutego avuga ko ivyabaye batashotse bavyumva
cyo bintu kubera ngaha abahara ama radio n'abantu benshi twagiye kuvyumva byamaze guturika kubera bari ko barataha baciye bagaruka babibwira abantu n'abavyumvise bashagoma babwirana ku matelefone ati nimurabe cyo bintu biturutse murabe ivyo ari byo niko gushatubwira bwira naho yango turabe cyo twofasha muri zongora twaje kubimenya ruko umushofere yacitse ku icumu abamutoye bamuduganya babwira ivyaba
umuhisi musansa bimana asize umukenyezi n'ibibondo mani rambona amisa umupfakazi asaba abajejwe umutekano gukora ibishoboka byose kugira bafate abaraye bambuye ubuzima waratunze umujyango
tugiye kubaho nabi kubera niyo yaturondera rasi kubera n'ubu yari ka ararondera amahere yo kugira agende kurondera ubuzima none ubu nta cefo caruguru tugiye kugira
ari ka arondera amahere yo kurondera ubuzima yarafite umugambi wo kuja he
mucankunzi yazinduka agenda uno munsi yari twaye yurusha
n'ugweyo giye gukoresha
yego n'ugweyo giye gukoresha nta muntu yatuka nta muntu yagira iki kanda giye ndibaza nta deni yari ifite y'abantu boba ideni naryo yoba ye turabasaba baturondera izo nkoti z'ikibi
ayo makuru yatanzwe n'abavuganye n'ijwi rya Amerika bose aremezwa n'igipolisi mu ntara ya Ngozi urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi Edouard Mukoko avuga ko hamaze gufatwa umuntu umwe ku mvo z'amatohoza komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira imodoka iboneke abayivye babanje gukora ubwicanyi nabo bafatwe muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi igifungo cy'imyaka 10 ni hazabu y'amafaranga miliyoni 2 z'amarundi cyaciriwe umugabo uturuka mu Kamenge mu mujyi wa Bujumbura yafatanywe imbunda yo mu bwoko bwa pistolet ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidèle d'Antoine Nsabimana
muri urwo rubanza rwabaye ikibiriraho muri senari nkuru y'igihugu yegukira intara ya Ruyigi abagirizwa barengutse ari abagabo babiri Niyongabo Claver wagirizwa mukuru hamwe na Bizimana Desire umudereva w'imodoka yo mu bwoko bwa Probox ifite imparati inimero IA 78 99 ari nayo yari mwabo bagabo bafatanywe inko bose uko ari babiri nta numwe yarase umushingwa amanza amwunganira umushikiriza amanza yagirije Niyongabo Claver ko kuri uyu wa 12 ruhuma ku munsi w'Imana uno mwaka turimwo yafatanywe itonga ahitwa imuriza muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi afite inkoyo mu bwoko bw'ibastora Bizimana Desire umushikiriza amanza yamwagirije ko yifadikanije n'inkozi y'ikibi igenda n'inkoho niyo ngabo Claver yavuze ko iyo nkoyo yagirizwa atazi umuntu yayishize muri iyo modoka umushoferi Bizimana Desire yavuze ko Claver yamusanze ku gituro kiri mu Kamenge yo mu gisagara cha Bujumbura amubwira ko mukota ku munsi 1600 Bizimana Desire yabwiye sentare ko mu gihe baduga bavi Bujumbura bari kumwe n'undi mugabo yari kumwe na Claver niyo ngabo ariko atashoboye kumenya uwo ari we uwo mugabo yarashoboye gutoroka igipolisi akubita ikorosi inyuma y'ibariyeri y'abapolisi baca baraburirengero giwe sentare yabajije niyo ngabo Claver gutanga umwidondoro uwo muntu yatorotse igipolisi ariko ico kibazo yararengwa kucishura akavuga ko batari bazinanye sentare yongeye kubaza niyo ngabo Claver iyo urugendo rwiwe rwari kurangirira yishura ko yaragiye muri komine ya Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi kurangura inzahabu ni nyinshi yazanye amakenga menshi mu bacamanza bari bashashe muri iyo sentare kuko urugendo yagize yaciye mu nzira iteye amakenga ageze ku ikaburimbo rya komine itaba ahitwa mu gihamagara ni mu ntara ya Gitega yavuye mu ikaburimbo afata ibarabara ryivu risa naho ryahebwe aduga ahitwa imugege agaruka guserukira muri zone ya Muriza muri komine ya Butaganzwa ari naho yafatiwe umushikiriza amanza yabwiye sentare ko iyo nzira baciyemwo izigura bagati ikaburimbo rigenda rirashe vyerekana ko bari bafise ico biyotsa ku igipolisi ca canosa makuru avuga ko iyo modoka yari itwaye ibigwanisho umushikiriza amanza yongeye abwira sentare ko ko agifatwa n'igipolisi Niyongabo Claver yavuze ko ari intwazangabo yo mu gipolisi akora mu buyobozi bukuru bw'igipolisi Bujumbura acabereka n'inko yibazitora nk'icemezo ko ari intwazangabo kwinyamirama bimaze kumuhati bibazo yavuye avuga ko ari umudandaza Niyongabo Claver yakanye ivyo birego vy'umushikiriza manza ko yabanje kwita intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi ariko ananirwa kuvuga mwe niyo nkoho yafatanye aho ni mu gihe Bizimana Desire yari karatwariye modoka barimwo yagumye avuga ku mupolisi yayimwatse uko yayibonye isobetse mu ipanaro Sentare yacisa impande zose gusozera imburano yisunze ingingo y'amajana na 180 igitabo ca kabiri impana vyaha c'u Burundi umushikiriza manza yasabiye Niyongabo Claver umunyoro wo gufungwa imyaka 10 ni hadawi miliyoni 5 bihanishwa wagirizwa gutunga igwanisho gicira umuriro atabifitiye uburenganzira umushikiriza manza yongeye yasabira Bizimana Desire umunyoro w'imyaka 5 ni hadawi miliyoni 2 amagiriza kuba yarafadikanije n'inkozi y'ikibi igendana ibigwanisho Niyongabo Claver yasavye Sentare ko yokweza Bizimana Desire kuko atarazi yagiye nico bagiye gukora yabwiye Sentare ko Niyongabo Desire yari karanyonga imodoka nk'umuntu akoswe acayisaba kumweza ku gihano yasabiwe n'umushikiriza manza we yasavye Sentare ko bumucira inkoni ngufi Sentare yacija mu mwiherero wamaze iminota 15 iciragaruka gusoma ugwaciwe umukuru w'intahe yatangaje ko Niyongabo Claver haciriwe umunyoro w'impaga w'imyaka 10 ni hadawi miliyoni 2 Bizimana Desire yambitswe izera na Sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Ruyigi Niyongabo Claver asimitse 15 yo kunguruza urubanza ku rwego rukurikira uwundi mugabo yavanye Bujumbura nabo bagabo babiri aracarondegwa n'igipolisi nk'uko inkuru twavanye muri komisari y'igipolisi mu Ruyigi zibimenyesha kuko nawe nyene yikeka kuba yahunze afite inkoho y'ibastora inkuru twavanye muri zone Muriza muri komine ya Butaganzwa zivuga ko uwo mugabo mu guhunga yagiye arasanza zinoti z'ibihumbi 10 bigatuma bamwirukako bahindura intumbero bakaniganira ayo manoti nawe akaba ararenga imirambi mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakeza abanyasomalia kuba barangije neza amatora y'umukuru w'igihugu batowe Mohamed Abdullahi Mohamed kuba perezida mushasha wa Somalia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguriye gukorana na perezida mushasha hamwe na leta yiwe. Uwunganiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Turner yatangaje ko bashimira inteko zijejwe umutekano za Somalia n'inteko z'umuryango w'ibihugu vya Afrika zijejwe kubahiriza amahoro muri Somalia mu twigoro twazo mu kiringo c'amezi atandatu arangiye twafashije gutuma amatora aba mu mutekano. Ivyo vyerekana intambwe ikomeye muri Somalia. Mark Turner avuga ko Amerika ishimira abanyasomalia ibihumbi n'ibihumbi mu gihugu harimo ugwaruka n'abafasoni bashoboye gutora ari benshi cyane kurusha uko babigenjeje mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2012. Yamara Amerika irababajwe n'amakuru yerekeye ibitagenze neza mu matora. Amerika isaba leta nshasha ya Somalia kugira intambwe ziboneka mu rugamba rwo kugwanya ruswa no gushiraho inzego zikomeye zerekeye amatora no gutuma abanyagihugu barekurirwa gutora mu mwidegemvyo mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ishigwaho rya leta nshasha ni ikintu gihambaye cyane kugira bitorere inyishi ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe cyerekeye ibyuko ashobora kuba inzara bivuye ku ruzuba rwagize ingaruka zikomeye iduga ry'ibiciro hamwe no kubandanya kubura kw'ibifungurwa n'amakuru avuga ko ibihe vyimirije bizorangwa no kubura kw'imvura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguye gukorana na perezida mushasha wa Somalia na leta yiwe nshasha kugira bikomeze ukunywana kw'abanyasomalia bifashe ku vyerekeye ingaruka z'uruzuba umutekano hamwe no gushyiraho inzego zikomeye zizotuma haba intwaro ibereye n'iterambere ku banyagihugu bo muri Somalia.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nshimiye na engineer badufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara Animasi washyize hamwe ibiganiro. Amakuru mwayagejweho na Aloise Bigirimana. kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongeye namwe bashimire byimazeyo kudukurikira buri munsi mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.